nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabaye mwiriwe nchuti namwe bakunze bakadiwe nzamba agateka kawe turi kugenekezo rya 15 munyonyo n'umwaka 2023 n'ijyasango ry'amakuru mu Kirundi amakuru adasanzwe mushikizwa na Jean Bonfils Niyongere akabagizwe n'ingingo imwe rudende mugihe hasigaye igihe gito ngo Burundi buje mu matora hamwe ibintu byo bandanye uko biri uno munsi ayo matora ashobora kuzoba arimwo ingorane nyinshi ibyo biruko mu gihe ingingo zimwe zimwe zijanye n'itunganywa ry'imigambwe zahinduwe ibyo navyo bigatuma leta yivanga mu itunganywa ry'iyo migambwe bivugwa n'umwe mu banyepolitike bari mu migambwe itavuga n'umwe n'uri ku butegetsi nayo kubwa Aime Parfait niyo nkuru umuhinga yakoze icigwa ku bijanye n'ingene imigambwe ikora ahanura abarundi cyane cyane abategetsi kubaha amategeko ingene abayanditse aya makuru mukamwa yateguriwe na Hadi Nzamba gateka kawe ifadikanije n'amashirahamwe atatu adakiranye ibyicaro bya politike ishirahamwe Focode SOS Torture na Kosome nkaba ndabahaye ikaze muri aya makuru
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
mugihe hasigaye umwaka n'igice ngo hatunganye mu matora mu Burundi kibonekeza n'uko ibihe bya politiki uko byifashe uno munsi bibandanije ayo matora azobamwo akarenganyo kadasanzwe umugambo uri ku butegetsi ntuje intumbero yawo aho n'abawurongoye bawitiriye ko ari igihugu ico bita parti eta mu rurimi rw'igifaransa kukaba nkako ubu ni wowe nyene wihariye urubuga rwa politike kandi umwanya wose umugambwe utavuga rumwe na leta umwe wonyene usa n'uwo bagogira ingufu ku rubuga ukaba warafatiwe ingingo ruhasha yuko ataburenganzira ufise gutunganya ibikorwa mu gihugu ivyo bikaba bihushanye n'itegeko rigenga imigambwe reka iyi nkuru tukaba twayiteguriwe na mugenzi wacu Alexandre Niyungeko
inama z'imigambwe zo hagati mu ndwi zirabujijwe kiretse izatumwe ko n'inzego za bironkera ruhusha ijyo ni itegeko urongoye umugambwe CNDD-FDD aheruka gusohora mbega reveriano ni kuri yo yoba yari iboneye wenyine ko ibyo akora byari byarenze urugero ico ni kibazo abatari bake bibajije nyuma yaho asohoreye iryo tegeko ariko ntibyabujije ko ubukeye bwaho uwo reveriano ni kuri yo nyine atunganya izindi nama z'uwo mugambwe arongoye uwo mugambwe uri ku butegetsi uko bukeye uko bwije bikutuma ko abanywanyi bawo mu mihindu itandukanye uma nama no mu bindi bikorwa bitandukanye nkuko nimbonesha kure ni radio vy'igihugu vyama biriko biravyerekana ivyo mbere bigatuma batari bake bidogera CNDD-FDD ko hamba vyo gukorana urutavana ko ikoresha n'uburyo bw'igihugu nk'iyo mbonesha kure yihariye yo nyene aha gaca hiyongera ko amajambo havugirwa uhereye kuri uyo munyamabanga mukuru w'uwo mugambwe nyene aho yemeje kumugaragara ko CNDD-FDD ari umugambwe w'igihugu anahamagarira abanywanyi kudasubira kwihanganira iyindi migambwe itemeye kuja ku murongo wa CNDD-FDD nk'uko yabishikirije mu Kayanza ikanahandi yita abanywanyi iyindi migambwe intama zayovye aho ni mu gihe iyindi migambwe itavuga rumwe na leta ubwo burenganzira tabwo iraronka namba aho mbere n'abafashwe bakoranye baca batabwa muri yompi eka n'inkoni zikajako nk'umugambwe SNL wa Gato Rwasa ari nawo wibonekeza ko uhangana na CNDD-FDD leta yagize uko ishoboye ibicishije kumushiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu kugira ubushire hasi iwubuze gutunganya ibikorwa ibyabyo byose mu gihugu eka mbere ija no mu byo kuwuca nko kubiri mu gushyigikira izuba riva abanywanyi ba SNL biyongoye kuri Rwasa iyo ngendo ya CNDD-FDD na leta yayo imeze uko mu gihe itegeko rigenga imigambwe ryemeza neza ko imigambwe yose yemewe n'amategeko itegerezwa gufatwa kumwe kandi kanafashwa mu bikorwa bitunganya kugira ngo bigende neza ariko ivyo bikaba bikiri kure nk'ukwezi
Alexandre niyunge ko arakenuye itegeko rigenga imigambwe ryarahinduwe mu ngingo zaryo zimwe zimwe bituma leta yibanga mu itunganywa ry'imigambwe bishikizwa n'umushingwa manza François Nyamoya yanonosoye iby'amategeko akaba n'umunyamabanga mukuru umugambwe MSD akarorero atanga kuri yo ngo gasigura byinshi n'ingorane ziri mu mugambwe CNL zaturutse kwihindurwa ry'iryo tegeko tumutege yomi
itegeko rihari ubu nijaje risubirira ryari ryatowe mu 2023 ni nyuma y'amasezerano ya Arusha yari yabaye mu 2002 nukuvuga ko ryari itegeko rigeraga kwisunga ibyumvikanywe mu ma Arusha nico gituma muri rusange naho atategeko ribura akanenge muri rusange wo mumenyesha makuru urabona ko byaratumye mukora mu mwitegembyo mukora mu nkuko umwuga wanyu ubibemerera gukora mu nyuma rero mu 2011 iryo tegeko ryarahindwe niryo rero rihari ubu iryo naryo ni ikintu gikuru cyahindutse cyane cyane nuko itegeko rihari ryivanga mu kazi k'imigambwe bahinduye ibintu bike bike mugabo bituma ubutegetsi bushobora kwivanga mu muntu ndaguha karore kamwe gusa kuko n'ubundi si byinshi bahindagura utuntu duto duto umuntu arisoma yihuta hari n'atanabibona nk'ubu hariho ingingo bogiyemo kandi iciye n'umuhinga yagize yarabivuze neza ko iyo ngingo iciye kubiri nibwirizwa shingiro washaka nibwirizwa shingiro ryatowe mu manyanga iriri hari uburyo mu 2018 nayo nyine birateye kubiri kuko ikongera igatera kubiri n'amasezerano yarushe muri ibyo rero tegeko rishasha akantu bongeyemo kavuga yuko umushikiranganji w'intwaro yo hagati arashobora kuja kuraba yuko amategeko agenga umugambwe bijya mu kinofunufu bita amastatu cyangwa reglement d'ordre interieur yuko ashobora kuja kuraba ko aya mategeko y'umugambwe yubahirijwe n'abanyamugambwe uruvyo bintu ntibibaho amategeko y'abanyamugambwe n'abanyamugambwe wenyine bayirabira mu bisanzwe niyo abanyamugambwe habaye impari hakaba amatatu yo kutumvikana uca urubanza ni sentare ijya bita kuri administrative ni nacyo catumye ijya sene bariko barayisambagura kuko muri uko kene byagenze inyanduruko ya byose yaho CNL igeze ubu amatati yabaye hagati y'abanyamugambwe bavuga ngo ngwi kongre ngo ntiyubahirije amategeko ntavuze menshi karorero kamwe gusa mugabo gahambaye rwose kakwereka yuko imigambwe yataye ubwigenge
ibiriko biraba uno munsi mu myaka iheze byarabaye ibyo bivugwa na Eugene Ndorera yahoze ari umushikiranganji wa leta y'u Burundi agafatira ku matora yabaye mu mwaka w'1993 yarashimikiye ahanini ku macakubiri y'ubwoko Eugene Ndorera agasigura ko hari hafashwe ingingo kugira ngo ibyo ntibibe ariko ngo ntizigeze zishyirwa mu ngiro uwo yahoze muri leta y'u Burundi afatira kandi no ku biganiro bya Arusha aho hari imigambwe J7 yari hurikiyemo ubwoko bw'abahutu na J10 yari hurikiyemo ubwoko bw'abatutsi ibyo bikagaragaza ko naho hariho amategeko atomoye atakurikijwe nk'uko biri uno munsi aho yindi migambwe atari umugambwe uri ku butegetsi ikumirwa kandi amategeko ahari atomoye tega matwi ije n'indorera yahoze muri leta y'u Burundi
ingorane tutabe tugira ni uko abategetsi batashira ineza ya bose imbere nacyo gituma rimwe rimwe bagerageza gukinyiza uwo mugambwe utari ku butegetsi byarabaye mu kahise n'ubu ni uko bikimeze mugabo cyahindutse nuko ubu utari ku butegetsi si umugambwe wovuga ko ari umugambwe irimo abantu benshi bo muri ubwo bwoko usanga rero ibyo amoko nibyo abantu bitwaza gusa kuko kenshi ari muri CNL cyangwa CNDD-FDD mu by'ukuri tutahendanye turashobora kwemeza yuko benshi ari abahutu kandi birumvikana kuko abahutu nibo benshi mu gihugu icyo gihe rero dushobora gushyira imbere ngo reka nimuntore kubera ndi umuhutu utaza gutora umuntu kubera programme yazanye kubera ibyo akora cyangwa kubera ibyo yemeye gushyira mu ngiro atabishyize mu ngiro habaye amatora umuntu arashobora kucavuga ati uwo muntu kubera atakoze ibyo yemeje gukora cyangwa kubera akora nabi reka rero uwo muntu ndeke kumutora.
Uretse ko iryo tegeko rigenga ingene imigambwe ikora ririmo utunenge dutandukanye usanga rikumira imigambwe imwe imwe mwishirwa mu ngiro ryayo byo bivugwa n'umuhinga Aime Parfait Niyonkuru yakoze icikwa kuri iryo tegeko agahanura abarundi na cyane cyane abategetse kuva vanura n'ingeso yo kutuba amategeko uko abayanditse tumwumvirize.
Itegeko ubwari cyo ingorana nyamukuru kubyerekeye iryo tegeko eka mbere ni kubyerekeye n'andi mabwirizwa yose nuko n'ibitegekanijwe bidakurikizwa. Ibyo rero bikaba byerekana ingendo cyangwa umuco wo kudakurikiza amabwirizwa kuko no guhanga karuriro gasanzwe gose. Mw'iryo bwirizwa haranditswe yuko nk'ibyerekeye guhagarika umugambwe guhagarika ibikorwa by'umugambwe yuko umushikiranganje ajejwe iby'imigambwe no kuvuga umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu abisaba sentare sentare ntahinyuzwa mu gisata cyayo gicimanza za leta a chambre administrative de la cour supreme niyo iheze igafata ingingo yo guhagarika ibikorwa by'umugambwe mu gihe amategeko aba yarenzwe. Mugabo amatwa nsumira umenga hariho umugambwe senere ibikorwa byayo byoba byarahagaritswe n'ingingo y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Mu itegeko rigenga imigambwe biranditse yuko imigambwe yose yemewe n'amategeko irekuriwe gushikiriza ibyiyumviro byayo mu binyamakuru bya leta. Mugabo ugiye kubiraba jewe sinkunda kubibona neza yuko imigambwe itari nk'umugambwe CNDD-FDD ubona ibikorwa byayo biguma bica kumbonesha kure no ku maradiyo ya leta sinzi yuko yindi migambwe ifite ubwo burenganzira. Mu ijambo rimwe rero abantu turakunze kwama turiko turidogera amategeko dusaba yuko yohinduka dusaba yuko yosubigwamo. Mugabo ikibazo ntikiri ku mategeko mabi. Uburundi sico gihugu gifise amategeko mabi uravye mu bihugu bidukije canke n'ibindi bihugu ahubwo hari ikibazo cyo kutubaha amategeko. Ahogiye amategeko umutegetsa haragashaka yuko ahubwo ijambo ryiwe ishaka ryiwe risubirira amategeko niho hari ingorane cyane cyane niho dukwiye gushingira.
Inzamba
hatagize igikozwe intwaro rusange mu Burundi iriki iratituka so gutituka gusa igiye kugenda mazima yonko kuko umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ari wo wonyine wiharije urubuga intwaro rusange ivugwa n'abategetsi ukabihushanye n'ibyo bakora kuko atamwidegembye kwiwangwa mu migambwe. Ibyo akaba ari nabyo byatumye amashirahamwe atatu yigenga atunganya igikorwa cyo kwiga mu mizi itegeko riraba ingene imigambwe ikora mu gihugu cy'u Burundi. Kubwa Gordiano Niyunge ko umwe mu basekwiye ayo mashirahamwe yagize ico cigwa ngo n'amategeko hari make nta gushaka kuyashira mu ngiro kuhari ukwari tumutege yompi.
Uno munsi buri kuraba umugambwe uri ku butegetsi ni wo wonyine uri ku kibuga n'ubwo ni ukuvuga iyindi migambwe yose keretse irimo kwaha k'umugambwe uri ku butegetsi iyindi migambwe yose ifatiwe amaboko y'umugongo. Rero twagira tuti reka turabe tufatiye ku bahinga kuko nabo bavyibaza. Umuhinga yadukoreye icyo cigwa yarerekanye ubi butari buto uri muri iryo tegeko. Tugashaka rero kugira ngo twebwe dufatiye ku by'abahinga twereke abarundi n'amakungu yuko demokarasi mu Burundi icana umwerendoke hatagize igikozwe. Tugashaka ko dutweka ubutegetsi yuko hejuru y'amajambo meza avugwa yuko mu ngiro ari igihugu cyane cyane. Twashaka rero kugira ngo abanyagihugu bamenye ayo mategeko ukuntu atakintu natwebwe arerekereza demokarasi mu Burundi. Tukagira tuti reka duje dusaba abashobora kugira icyo bakoze kugira ngo bahindure ayo mategeko. Ariko nubwo dusaba ko amategeko yohinduka nubwo yohinduka nta cyizere kiniya dufise yuko n'ayo mategeko ameza gute mu gihe atagushaka kwa politike mu gihe abayashyira mu ngiro baba bafise izindi mpamvu zo kugira ngo zinanize abana bariya mu mwidegembyo wabyo. Ariko twagira tuti reka duhere kuri ivyo hanyuma n'abazobye ivyo basaba batandukanye babonereho aho bahera baronke ibyo bafatira ko bigaragara kugira ngo basabe yuko hagira ikigihinduza.
Urutwo tunenge tuvugwa muri iryo tegeko rigenga uko imigambwe ikora mu Burundi amashirahamwe Focode FS Torture na Kosome bimwe mu byo asaba harimo uko imigambwe yoshigikirwa mu buryo baheza rero ihe mu namashinga amateka hamwe no gufata kumwe imigambwe atankunze mu ntwaro no mu bikorwa byayo. Kurikira Denis Ndayishimiye ajeruye isata cyo kumenyesha amakuru mu ishirahamwe FS Torture.
Turabye uko bimeze mu Burundi tukabona ko umugambwe ukora ari sene defte de wonyine yindi migambwe kukibuga cha politika tayi hari amashira hamwe Kosom Focode na SOS Torture asaba ibikurikira. Ubwa mbere kuri leta y'u Burundi gutegura no kurungika mu nama nshingamateka itegeko rigenga amafaranga ahabwa imigambwe nkuko byari bitegekanijwe muri iryo tegeko, gutunganya ibiganiro bihurijwe ko na bose bakitorera n'umuhinga yumvikanywe ko na bose uyo muhinga akabafasha gusubiramo itegeko rigenga imigambwe, guha uburenganzira bungana imigambwe canke ibimenyesha makuru no gutora amategeko abagenga biciye mu kigo kijejwe abamenyesha makuru CMC. Ingingo ya kabiri ku migambwe canke kunani z'imigambwe amashirahamwe SOS Torture Kosom Focode asaba ibikurikira: guhimiriza no kwitwararika uruhare rw'imigambwe mu ngendo ya demokarasi, kubandaniriza ku byigwa byari bihasanzwe byerekeye uko imigambwe itunganijwe mu Burundi, hama hakongerwamo ibyifuzo bishasha abanyamigambwe mumvikanye ko no kubikurikiranira hafi. Icya gatatu ku mashyirahamwe haranira agateka kazi na muntu, turasabira inzego za leta amahugurwa na cyane cyane abafise inshingano ku migambwe. Ubwa kane kubafasha igihugu amashyirahamwe Focode Kosome na SOS Torture arasaba gukurikiranira hafi ibikorwa by'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki no gukurikiranira hafi ibikorwa bya leta mu gukingira agateka kazi na muntu mu Burundi. Amashyirahamwe arasaba kandi ko hotorwa itegeko rigenga amatora irigenga imigambwe kandi ihuriwe ko na bose.
Ni kuri iryo rya Denis Ndayishimiye duce dusozera ko amakuru twateguriye kuri uyu wa 15 munyonyo amakuru yaragezwe n'ingingo imwe rudende idaye n'itegeko rya n'ingere imigambwe itunganijwe ikora mu Burundi akaba ari mu gihe asigaye umwaka n'igice ngo Burundi bwinjire mu matora. Aya makuru akaba yatunganijwe na Hadi Nzamba agateka kawe ifatikanije n'amashyirahamwe atatu adakirana ibyicaro bya politiki ariyo Focode SOS Torture na Kosome. Mugire aho mubamwubahwe na gahwana.